mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramusechuti bakunzi bacu, ikaza mu biganiro tubafitiye muri iki gitondo kuri mikro muzindukanye nanje Fidel Niyongabo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, nguko byama duhera ku makuru avuga mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniza ku kiganiro iwanyu mu ntara, hanyuma guhera isaha 12 turahumvisha ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma y'iminsi 42 Perezida Yoweri Museveni ashize igihugu mu mugambi wa guma mu rugo mu ntumbero yo kugabanya ikwiragira rya COVID-19, avuga ko byatanze umusaruro ku buryo abandura bagabanutse bakava ku rugero rwa 22%, ubu bakaba bageze ku 8%. Ni inkuru ya Ignatius Bahizi ari Kampala.
Mu ijambo arashikirije abanyagihugu nyuma yaho iminsi 42 yaguma mu rugo irangiriye, Perezida Museveni yavuze ko ibikorwa bimwe byemerewe gufungura ariko ibindi ategeka ko byaguma bifunze. Mu byemerewe gufungura harimo imodoka zitwara abagenzi, izi akaba zizatangira akazi guhera ku wa mbere w'icyumweru gitaha, kandi akaba zitegetswe gutwara 50% by'abantu zari zisanzwe zitwara, zigakurikiza n'andi mabwiriza yo kwirinda nko gukaraba intoki no kwambara udupfukamunwa ku bagenzi bose, bitabaye ibyo zikongera guhagarikwa. Ibindi bikorwa byemerewe gufungura harimo amaduka mato n'amanini mu gihugu cyose, ariko nayo agakurikiza amabwiriza yo kwirinda. Mu bitemero guhita bifungura harimo amashuri yavuze ko azafungura ruko hamaze gukingirwa umubare munini w'abanyagihugu barimo n'abana b'amashuri bari hasi imyaka 18, dore ko ngo abahanga bamaze kumwemeza ko n'abana bari hagati y'imyaka 12 kugeza kuri 18 bafata urukingo rwa COVID-19. Insengero nazo zategetswe gukomeza zifunze kumara indi minsi 60. Umukuru w'igihugu yavuze ko leta yageze kuri ibi byemezo ishingiye ku kuntu iki cyorezo gihagaraye mu gihugu ubu ngubu. Ati tutarashiraho aya mabwiriza guma mu rugo, buri bantu 100 bakorerwaga ibipimo bya COVID-19, 22 muri bo babaga banduye, ariko ubu buri bantu 100 bakorerwa ibipimo 8 bonyine nibo barimo gusangwa banduye. Icyo gihe nanone buri munsi abantu 204 nibo bajaga amavuriro barwaye, bamwe barenge cyane, ariko ubu abarwayi batageze kuri 50 bonyine nibo baje amavuriro ku munsi. Umubare w'abantu bapfa buri munsi nawo waragabanutse, ariko wo ntabwo wari wagabanuka cyane kuko abarwayi baje kwivuza bamaze kuremba cyane. Perezida Museveni yatangaje ko abahanga mu gihugu batangiye kuvumbura imiti ya gakondo ifasha kugabanya ubukana bwa COVID-19, kandi akaba arimo gukora ibipimo bitandukanye kureba ko iyo miti yavura iki cyorezo burundu. Ati abahanga bacu barimo gukora ubukikahembe badushakira ibisubizo by'iki cyorezo cya COVID-19. Hari bamwe nzi bamaze kuvumbura imiti y'ibinyobwa ya gakondo ikozwe mu bimera byacu ishobora kuvura COVID-19. Turimo gukorana n'abo bahanga mu bya sayansi kugira ngo bakurikize amahame yose mpuzamahanga yo gukora imiti, nuko abanzi bacu hamwe n'abandi banyamahanga babura uburyo bazaburizamo ibihangano byacu. Yanavuze ku nkingo zigera kuri 3 z'abahanga mu gihugu barimo gukorera ubushakashatsi, ariko ko zo zishobora kuzatwara igihe kirekire kugira ngo zemezwe kuba zakoreshwa gukingira abanyagihugu. Kuri iki kibazo cy'inkingo, Perezida Museveni yibukije ko gahunda ya leta ari iyo gukingira abanyagihugu bagera ku 22 million, kandi mbere y'uko uyu mubare ukingirwa akaba ibikorwa bimwe bizakomeza gufungwa birimo ibyo kwidagadura. Yamenyesheje ko hari gahunda zitandukanye zo kubona izi nkingo, kandi ko agiye kongerwaho n'iz'abana bari hagati y'imyaka 12 na 18. Kurikije imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima, abanyagihugu bagera ku 1,140,000 bonyine nibo bamaze gufata urukingo rwa mbere, kandi abasaga hagati 200,000 akaba ari bo bonyine bamaze gufata urukingo rwa kabiri. Muri rusange kuva icyorezo cyagiriye mu gihugu mu mwaka ushize, abamaze kwandura ni 93,675, kuri abo 81,992 akaba bamaze kuvurwa bagakira, kandi 2,661 bo akaba ari abahitanywe n'icyorezo ukurikije imari itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima. Uyu mubare wose muri rusange wanduye abasaga 50% na abandi muri iki gice cya kabiri cy'icyorezo kimaze amezi abiri. Aya mabwiriza guma mu rugo yaramaze iminsi 42 yakosheje byinshi ku buryo ibitunga ubuzima bw'abantu bwa buri munsi byose byari byarahagaraye. Bamwe bavuga ko bizabagora gusubizaho ibyangiritse. Perezida Museveni yavuze ko leta igiye gushyiraho ikigega cyo kuguriza abantu amafaranga yo kongera gushora mu bikorwa byabo by'ubucuruzi atariho inyungu z'ikirenga. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius. Ejo ku munsi wa gatanu leta y'u Rwanda yahaye Burundi abagwanyi 19 bafashwe mu mwaka weze mu ntara yo mu bumanuko bw'u Rwanda ku rubibe n'u Burundi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda.
Nigikorwa cyabereye ku mupaka wa Gasenyi Nemba, ivyo bihugu bibiri bihana mu karere ka Bugesera ku ruhande rw'u Rwanda no mu ntara ya Kirundo ku ruhande rw'u Burundi. Muri ico gikorwa co guhanahana abagwanyi cabaye kuri uyu wa gatanu, u Rwanda rwari ruhagarariwe na Brigadier General Vincent Nyakarundi, umuyobozi ashinzwe iperereza mu gisirikare c'u Rwanda, mu gihe u Burundi nabwo bwari bwaserukiwe na Colonel Ernest Musaba atwara iperereza mu gisirikare c'u Burundi. Abo bagwanyi 19 b'Abarundi bashikanywe ku mupaka baboshe amaboko n'amapingu. Bari bambaye neza impuzu zigizwe n'amapantaro n'amashati biboneka ko zimesuye neza, izine nazo ari nshasha. Bose bari bambaye udufukamunwa two kwikingira ikiza c'umugera wa corona. Bake muri bo bari bafise amasakoshi biboneka ko yuzuye ibintu bigizwe n'impuzu zabo. Yamara igihe berekanwa mu kwezi kw'icumi umwaka weze w'ibihumbi 2020, igisirikare c'u Rwanda kavuga ko bafatiwe mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda, bari bambaye ibikoti birebire n'imipira y'imbeho. Ico gihe bari bambaye ibirato vy'amazi bizwi nka botine. Ico bikoze gihe baherezwa bategetsi ba gisirikare c'u Burundi ku mupaka. Bose bari bimosheje mu mutwe, abandi bafise udushatsi dukeya, bambaye ibirato vyiza biboneka ko ari bishasha nk'ivyo muri siporo bita souplesse. Uyu munsi ntibemerewe kugira ico bashikirije. Yamara igihe igisirikare c'u Rwanda cavuga ko cabafashe bari biyemereye ko ari bamwe mu bagize umugwi redetabara kandi ko bagwanya leta y'u Burundi. Ijwi ry'Amerika ryarabigarutse ko duha ijambo Nkurunziza Egide yararongoye umugwi wabo, n'ubu yarimwo mu basubijwe mu Burundi.
Tumaze mu kwezi kurenga tugwanira gutaha u Burundi, tugwana n'igisirikare c'u Burundi hamwe n'abafashanyi nabo b'imbonerakure. Tukiraba mu mugongo wacu turi abagihugu c'u Burundi, niyo twisanze mu mugongo wacu niho hari ingabo z'u Rwanda. Tubona ko mu mutego twagwaniye amashamba menshi, twibaze tugwana muri ishamba rya Kabarore, ariko tutuka mu ishamba rya Muruta na za Musigati hirya muri Bubanza.
Ingabo z'u Rwanda zashikirije u Burundi abo bagwanyi biciye mu mugwi ujejwe kugenzura imipaka mu karere k'ibiyaga binini, Mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Utwara uwo mugwi niho yarari cyo kimwe n'icegera cy'umuyobozi mu ishami ry'umuryango mpuzamakungu gitaho abanyagihugu FINWAP mu Burundi, Richmond Chemoko. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimye ico gikorwa. Ku rubuga rwa Twitter yagize ati: mu nama narimwo ihuza abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo hagati, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, nagarutse ku gikorwa c'iteka co gushima cakozwe n'u Rwanda rwaduhaye abagizi ba nabi 19 bahekuye Abarundi mu buraruko bw'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2020. Perezida Ndayishimiye yongeye ati: ndateye intego u Rwanda ko guduha n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 bagashyirwa imbere y'ubutungane. Colonel Ernest Musaba atwara iperereza mu gisirikare c'u Burundi yakiriye abo bagwanyi yashimiye u Rwanda nawe nyene. Yijeje ko bazoshikanwa imbere y'ubutungane. Yabakiriye bafise n'ibigwanisho vyabo bafatanywe bigizwe n'inkoho, ibisasu, ntezwantoke n'insase z'inkoho nyinshi. Umuyobozi ajejwe iperereza mu gisirikare c'u Rwanda Vincent Nyakarundi nawe yashimiye umugwi wa CIRGL wafashije kugira ngo abo bagwanyi bashikirizwe u Burundi. Yijeje ko u Rwanda ruzobandanya gukorana n'abandi mu guharanira umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uyu wa kane umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda Dr Vincent Biruta yari yatangaje ko u Rwanda rugiye kubandanya guherekana utwigoro twiza two kunagura imigenderanire y'ibihugu vyompi.
The relationship with Burundi has been improving
Ati migenderanire n'u Burundi iguma itera imbere ku munsi ku munsi uberuka twarungitse intumwa muri ico gihugu umushikiranganje wa mbere kubafasha guhimbaza isabukuru y'imyaka 59 iheze Burundi bwikukije imbere yaho abategetsi batari bake barahuye na jewe narabonanye na mugenzanje n'ubu turabandanya kugira utwigoro tutari duke two kunagura umubano mwiza n'abategetsi ku rwego rwo hejuru turavugana ego nivyo haraca intambwe zo gutera ariko turabona ko ejo ari heza cyane
Burundi so there's still some work to do but there is some progress
mu kwezi kwa kane umwaka w'2019 Burundi nabwo bwari bwahaye Rwanda abagwanye indwi b'abanyarwanda bari bafatiwe mu ntara ya Cibitoke mu Burundi ku rubibe no Rwanda Pierre Claver Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tugushimire Pierre Claver mubandanya kumviriza radio izwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kivuga ko abagore batwite ndetse na bonsa nabo bashobora gufata urukingo rwa COVID-19 iki kigo kivuga ko abari muri icyo cyiciro bashobora kwibasirwa n'icyo cyorezo kuruta abandi bagore kikabakangurira gufata urukingo ukigadi Eric bagira ubusa
Mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kuva batangira gukingira icyorezo COVID-19 bugaragaza ko abagore batwite ndetse n'abonsa bashobora gufata urukingo rw'icyorezo COVID-19 nihagira ingaruka bahura nazo bibisobanurwa na muganga Saben Sanzimana ukuri ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC avuga ku bwirinzi bw'umubyeyi utwite bugirira akamaro n'umwana igihe ataravuka
abagore batwite bimaze kugaragara ko bibasirwa na COVID-19 kurusha abadatwite igihe bahuye nayo dushishikariza rero ababyeyi batwite n'abaganga babakurikirana yuko bahabwa ayo mahirwe yo kuba hatangurwa urukingo turinda ubuzima bw'uwo mubyeyi turinda n'ubuzima bw'uwo mwana tunashingiye ko uru rukingo ntabwo ari urukingo rukoze muri virusi nzima ngo yatera uburwayi cyangwa yatera ikindi kibazo ndetse nta nubwo ari urukingo rwinjira mu turemangingo umubyeyi aba asangiye n'umwana we
Abagore batwite n'abonsa baganiriye n'ijwi rya Amerika kuri iyi ngingo yo gufata urukingo bavuga ko bari basanzwe bafite amakuru ko batemerewe gufata urukingo kuko ngo byabagiraho ingaruka kuri aba babyeyi bitegura kubyara aya makuru inzego z'ubuzima zatanze ngo ni ingenzi kuri bo
bivuze ko leta yabitekerejeho igasanga ko tutagomba gusigara inyuma nk'abagore bari kororoka muri iyi minsi batwite kugira ngo urwo rukingo rudufashe kwibungabunga ubwacu no kubungabunga umwana dufite mu nda rwose leta n'umubyeyi turayishimira ko yabitekerejeho kugira ngo ibashe kutwitaho ndetse n'abana bacu gutwita
nyine natwe urumva ni nk'aho tuba turi mu bwigunge bw'uko urwo rukingo tutabasha kurubona ariko urumva tubashije kurubona byibuze byaba byiza kurushaho none se ubwiye abandi bakingirwa kandi natwe mu kwandura urumva natwe turandura
uyu mubyeyi wo mu mujyi wa Kigali agakomeza avuga ko igihe yamenya ko hari gahunda yo kubakingira icyorezo kuri we inkoko yaba ari yo ngoma mbere y'uko abyara
ndakuzinduka nkaba mu bambere kuko ntabwo icyo kintu kizaba cyancika cyuko ngomba gukingira ubuzima kuko nari ndikeneye cyane ahubwo nibazaga impamvu abagore batwite batari kudutekerezaho n'ikintu nimbaga nibaza cyane ngo nabonsa batangira gushingira bavuga ko batazaba bakingira ariko ngo badutekerejeho ngomba kuzinduka aba mu bambere kandi bakangurira n'abandi batwite abonsa tukagenda twese nta usigaye inyuma
Muganga Nsanzimana ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC anakangurira abagore bonsa ko nabo bemereye gufata urukingo rw'icyorezo COVID-19 kuko birushaho kubarinda n'abana babo aba nabo Muganga Nsanzimana avuga ko batakwiye kugira impungenge kuri uru rukingo
ubushakashatsi bumaze gukorwa n'abakingiwe bonsa mu gihe tumaze cyose dutangura urukingo biragaragara ko ntangaruka uru rukingo rufite haba ku mubyeyi wonsa ndetse no ku mwana ku buryo ahubwo ababyeyi bonsa urukingo rushobora kuba rwagira icyo rurinda umubyeyi ndetse rukagira n'icyo rurinda umwana we. Urukingo rero ku mubyeyi wonsa no ku mubyeyi utwite rushobora gutangwa kugira ngo hirindwe ibyago byaterwa n'iyi virusi ya COVID-19.
Ni inkuru nziza ku bagore bonsa, nabo bavuga ko ari umwanya mwiza wo gufata urukingo rwa COVID-19 mu mugambi wo kwirinda no kurinda abana babo. Uretse kumenya amakuru ko bemereye kwikingiza icyorezo, nta kirenze kuri ibyo n'igihe bashobora kwikingiriza.
Ariko twana byumva twebwe turi kwibaza ngo ese natwe urukingo rwaboneka cyangwa ni ukwipimisha gusa. Icyavamo cyose twabyishimira kuko nta leta yacu yadukorera igamije kuturoha. Ngewe kubyumva nimba hari inyigo yakozwe koko, twizeraga dufite impungenge kandi bari gukingirwa twe nta rukingo, ariko mu gihe rwaba rubonetse ni icyifuzo cyiza rwose.
Uretse kuba hatanzwe ubutumwa bukangurira abagore batwite n'abonsa ko nabo bakwihutira gufata inkingo z'icyorezo COVID-19, nta gahunda iratangazwa yo kubakingira nk'uko byagiye bibaho ku byiciro bitandukanye byabanje. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kumenya imibare ya nyayo y'abagore batwite n'abagore bonsa bakeneye kwikingiza icyorezo COVID-19. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko kuva u Rwanda rwatangira gukingira iki cyorezo, ababarirwa mu 400,000 bamaze gukingirwa COVID-19. Intego yari ukugeza mu mpera z'uyu mwaka 2021 byibura 3.5 million by'abaturarwanda bamaze gukingirwa. Icyakora birasa n'ibigoranye kuko inkingo zikenewe n'abatari bake mu batuye isi. Ijwi rya Amerika, Kigali.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ku nshuro ya mbere leta y'u Rwanda yatangaje kuri uyu wa kane ku mugaragaro ko kohereza ingabo z'igihugu muri Mozambique bishingiye ku mategeko y'u Rwanda ndetse no ku masezerano ibihugu byombi bifitanye. Ibyavugiwe mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronny Rwivanga bagiranye n'abanyamakuru. Inkuru irambuye Asumta Kaboyi.
Ministri Biruta yasubije abakomeje kunenga u Rwanda ko rwohereje abasirikare barwo gufasha igihugu cy'amahanga rwihishwa.
Mbere yo kohereza ingabo z'u Rwanda muri Mozambique, icya mbere byasabwe na guverinoma ya Mozambique kandi bishingiye no ku masezerano dusanzwe dufitanye na kiriya gihugu. Ikindi ni uko twagishije inama tunabibwira ibihugu bitandukanye birimo bigize uriya muryango wa SADC n'ibindi bihugu byinshi bifite uruhare cyangwa se imiryango, harimo umuryango w'umwe bwa Afrika, African Union, harimo ibindi bihugu wenda bya kure ariko bifite icyo bikora hariya muri Mozambique, biri mu Faransa, birimo Portugal, birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari ibintu byaje mu ijoro gutya mu gitondo abantu bagende, ni ibintu byabanje kujya biganirwaho kugira ngo turebe icyakorwa, hanyuma n'igihe icyemezo cyafashwe abo bose twarababwiye.
Aba bayobozi banasobanuye ko ingabo z'u Rwanda zifashe ku rugamba zirimo kurwana n'inyeshyamba mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga yatangaje ibimaze kugerwaho nyuma y'iminsi mike u Rwanda rwohereje abasirikare barwo.
Tariki 24 twishe 4 dufata RPG medium machine gun n'imiti, turongera nanone kuri uwo munsi twica babiri muri ambush, nanone dufata imbunda za SMG, pistol, magazines na computer laptop n'izindi dokumenti ziri mu giswahili. So tariki 26 nanone twica inyeshyamba 5. Tariki 28 ari ejo nanone bagabye ibitero mu birindiro byacu, twabashubijeyo rwose twarabarashe, tujyanye kajoratiza yitwa tugwa muri ambushi yabo ariko turabarasa.
Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo u Rwanda rwohereje abasirikare n'abapolisi 1,000 muri Mozambique mu butumwa bwo gufasha icyo gihugu kugarura umutekano mu ntara ya Cabo Delgado. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko guhera mu mwaka w'2024 u Rwanda rwiyemeje kugarura umutekano aho rutabajwe. Minisitiri Biruta yumvikanye asobanura ko kugeza ubu muri ibi bikorwa ingabo z'u Rwanda zirimo muri Mozambique nta nyungu u Rwanda rurabibonamo.
Ikiguzi cy'ubutumwa muri iki gihe u Rwanda ni rwo rutanga ibyangombwa byose bijyanye na buriya butumwa, ariko turakorana na Mozambique ubwayo kugira ngo ibe yagira uruhare nayo yabigiramo nk'igihugu cyatabawe, ndetse tukavugana n'abo navuze twagiye dusanzwe dukorana ibihugu by'inshuti, imiryango mpuzamahanga birimo n'umuryango w'ubumwe bw'Afurika, kugira ngo uko iminsi yigira imbere hazagire n'uruhare abo bose babigiramo.
Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umunyamakuru Robert Mugabo ukorera ikinyamakuru Great Lex Voice gikorera kuri murandasi, agaragaza ko amakuru yose muri iki gikorwa ingabo z'u Rwanda zirimo mu gihugu cya Mozambique atashyizwe hanze.
Muri ariya masezerano basinyanye na perezida wa Mozambique yemerera ingabo z'u Rwanda gutabara, ayo masezerano ntabwo ari ku karubanda uburyo twabibona. Yewe nkanjye ku giti cyanjye simpamya ko ingabo z'u Rwanda mu rwego rwo kuvuga ngo ni ukubungabunga ubusugire bw'igihugu cya Mozambique, kuko izo ni inshingano za leta ya Mozambique. Wishyura ikiguzi rero kugira ngo tumumenye neza twareba muri ayo masezerano.
Mu kiganiro minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze ko kugeza ubu ikiguzi cy'ishyurwa na leta y'u Rwanda,
ariko ibyo ni ngo kuvuga ngo u Rwanda rugiye gukora nk'ubutabazi nka Red Cross, kandi tuzi neza ko intambara irahenda. Ubuse u Rwanda rufite bijiga n'iki uburyo batwara ingabo mu mirwano kubatunga movement operations zirahenda?
Minisitiri Biruta yongeye gushimangira ko u Rwanda rudakoresha ikoranabuhanga ry'abanyayisiraeli ryitwa Pegasus mu kuneka abaturage barwo cyangwa abanyamahanga barimo n'abayobozi mu bindi bihugu bya Afrika, nk'uko bimaze iminsi bivugwa mu bitangazamakuru binyuranye. Ahubwo Minisitiri Biruta asobanura ko u Rwanda nk'igihugu ubwo rufite ubundi buryo bukoresha mu kumenya amakuru igihugu cyakwifashisha.
U Rwanda ntabwo rukoresha buriya buryo. U Rwanda nk'ibindi bihugu dufite uburyo butandukanye bwo gushaka amakuru, cyane cyane amakuru arebana n'abashaka n'abategura guhungabanya umutekano w'igihugu, abakora ibyaha bitandukanye. Ibyo ni leta zose z'isi zirabikora, ari inzego buri gihugu kirazifite. Ntabwo ari ibanga rero ko guverinoma yashakisha uburyo butandukanye bwo gutara amakuru ku birebana n'umutekano w'igihugu, ku birebana n'abashaka gukora ibyaha bitandukanye. Ibyo ni ibisanzwe.
Umunyamakuru Robert Mugabe ni umwe mu bagaragaye ku rutonde rw'abanekwa. Aganira n'Ijwi rya Amerika yavuze ko nawe byamutangaje.
Nibonye ku rutonde rw'abantu bibatsiwe na Pegasus, kuri jyewe nsanga ni ibintu byanangaje, kubera yuko kujya muri Pegasus kuba victime Pegasus ari umunyamakuru biba binyuranyije n'amategeko ubundi n'itegeko nshinga. Itangaje kindi ni ukuntu umuntu ukora urutonde rw'abayobozi bamwe bakomeye bo ku isi nanjye bakanshyiramo umunyamakuru. Ibyo ngibyo rero ukuntu babikora n'ibyo bagamije byabazwa abantu babiri, ukora urutonde cyangwa Pegasus.
Dr. Vincent Biruta yavuze ko urutonde rw'amatelefoni y'abantu Rwanda rurirwa kuneka rwakozwe n'abagamije guharabi ku Rwanda mu gihugu imbere no hanze, ndetse no kuruteranya n'amahanga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu Burundi, Minisitiri w'Ubutabera Jeanine Nibizi yakomeje igikorwa cyo guhindura abacamanza bakora mu nkiko z'amakomini bakekwaho kuba barya ruswa cyangwa se bagayirwa kutorohereza abanyagihugu. Amashyirahamwe yigenga arashimisha igikorwa, ariko agasaba ko buri wese yahanirwa amakosha ye. Inkuru irambuye, Eloge Wirikaneza.
Muri ameza abiri ashize, umushikiranganji w'ubutungane Jeanine Nibizi yamaze igihe agenda za sentare zitandukanye zo mu makomine. Abacamanza bamaze kugera kuri zine, ni bamaze kwimura bavanwa aho bakoreye bajanwa ahandi. nabo masentare ya komine za Kayokwe na Gisozi mu ntara ya Mwaro hagati na hagati hamwe na za sentare z'intango za Muyebe Bubanza na Gihanga mu ntara ya Bubanza mu Burengero umfaso nibizi yagiza abacamanza ko biraye bakaba basigaye bakora ivyo bigombeye binyegeje inyuma y'ubwigenge umwuga wabo barekurira kuva ku manza zidindizwa izidashirwa mu ngiro ibiturire no gusuzugura bitura za sentare urutonde rw'ivy'abagara ni rurerure Jene nibizi yemeza ko inyifato y'abacamanza bamwe bamwe atanu umwe yo isabira ko
Chamanza kugira ngo barucinze sawa sawa ukamenye n'abantu bafite iyindi leta nayo ngo ndigenya nibandi biturire nta kirya leta ntakizovuga kuri nacumi kumwe niri guhongera nkamucurukura leta ntakizovuga aho muhagabire cyane
Mfaso nibiza avuga ko agiye gukura mu mabanga Burundi abacamanza batari bake mu minsi iri imbere kandi ko atamwuga bazongera guhunahuna ku butaka bw'u Burundi
abacamanza muze murabwira na mwarikije leta mwarikije abenegihugu hariho abamaze iminsi yandika ngo mubwire mu byure ngo nzasendika bintu byo kugumuka byiki mumenye mu minsi iza si ukuva mu mabanga gusa ni ukuva mu rwego rw'ubucamanza hariho abacamanza bagiye kubera akarorero abandi mu kuva mu mabanga y'abacamanza ku buryo bwo kuri teritwari y'u Burundi iyi duhagaze uwo mucamanza atazigera yitwa ko asubiye kuronka akazi k'ubucamanza ku gihugu cy'u Burundi
ariko urunani rw'abashingwamanza kavibe rusanga harimo agahaze n'ubw'umugambi rubona ari mwiza Metsa Gustave Niyonzima niwe mukuru warwo
n'umugambi n'ivyo wa leta uri kuragomba kwerekana gusubira kugira ishusho ryiza mu gihugu mu banyagihugu eka no mu makungu kugira bizegwe basubire bafashwe mugato uriko turaraba ivyerekeye amategeko umuntu abafise amasezerano y'akazi hama umuntu iyo yakoze amakosa baramwandikira bakabimumenyesha bakamugabisha bitatuko kwitama avertissement hakabaho n'ivyo bitatu kubahagarika n'ibindi vyinshi rero si ibintu biza buno nyene giturumbuka ngo genda mwese ngo tubasubirize abandi batabajijwe batisiguye batabonye amakosa bakoze n'ibintu rero bihonyanga amasezerano baba barumvikanye mu guhabwa akazi bisunzi stati de magistrat yo mu bihumbi bibiri
amashirahamwe yakorera hagati mu gihugu bafatwa nka yagereye ubutegetsi yashimye inongendo yo kwishikira ku kivi gusa nka Falcon F risanga atabantu bohanirwa mu kivunga na amategeko y'u Burundi yavuga ko umuntu ahantu ahubwite ciwe ja Hakizimana ngo Falcon F kuniko abisigura
ishira hamwe turongo gishinzwe gwanya ikimenye na kamona mama dusanga iyo ngingo ari gihano kiri muri rusangi tukaba tuzi ko igihano cyategeza kuronka umuntu umwe yakoze cha aha kandi tumenyesha ko ugutanga mitasho cyangwa kwimurirwa guhindurwa ikibanza aho wakorera atari gihano ariko kandi tugasaba ko hoba amatohoza kugira uwagirwa cyangwa ufite ikosa abari wahanwa hanyuma udasikosa nawo asubira atunganirizwe mu gusubizwa aho yahora akorera
mu kurindira ko bigerwa ko abacamanza ntibagabishwa n'umushikanganje bajejwe wenyene na Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka niko kuko aha hari kwa munana ku kwezi mu ntara ya Makamba mu manuka bwo Burundi
basanga huko bavuga ngo bashaka nuko n'ababayobora batogwa mu banyamutungano bwabo ukamengo hariho demokrasi mu butungane ati ku buryo no hejuru bazotora umukuru w'igihugu wabo ibintu twumva bivugwa mu butungane tworamuka tubaretse ni ukuvuga ko n'umukuru w'igihugu atacyo bamubwira none ngo turaba abakuru b'igihugu babiri nari mwumva ubwo butegetsi bweza bukagenda gute
Maitre Niyonzima abona ko akwiye inama rukokoma kugira ngo abacamanza n'abatwara bumve ibintu kumwe na cyane cyane hizunzwe ibwizwa nshingiro
rero uko kutigenga gusanga no mu majambo nyene y'abantu bivugira uko hari hico twitaho tukuru dora justice itegekanijwe n'ibwirizwa nshingiro itarigera ija mu ngiro aho bavuga yuko ari abacamanza bo muri sentare ntahinyuzwa n'abacamanza bubahirizwa ibwirizwa nshingiro bakorana kugira bashobore kurara amari aba yakozwe yaho tutrayizo n'umukuru w'igihugu cegera ciwe umushikiranganje wa mbere atwara sentare hahinyuzwa president d'assemblée nationale di sena tivyigeze bija mu ngiro biza bigaragaza bikonfirma yuko ataende tandase dora magistrature iriho umuntu yubahuka kuvuga ivyo atwara inama shinga mateka ijejwe kuraba amategeko le legislateur rero nibintu bizotorega umuti hakaba ico no kwitareze ta general dora justice
amatohoza y'amashyirahamwe mu gihugu na muza makungu yerekana ko mu Burundi bisata vy'ubutungana n'igipolisi biri mu imunzwe n'igiturire mu gihe ubutungana batavuga n'ubutegetsi babunenga ku bikoresho by'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD Eloje uri kaneza ijwi rya Amerika
Washington ijwi rya Amerika
ababandanya kutwumviriza mu masegonda make igihe cy'isaha 10 na 2